ni radio hejwe ya Amerika isamina na i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tuwasikiliza ikiganiro muri sanga abatumire uyu munsi ni professeur Libera Nibashira kandi akaba yigisha mu gihugu cy'Ubiligi turi kumwe kandi na Dr. Innocent Bano nawe nyene akaba ari mu gihugu cy'Ubiligi tugiye kuvuga ku bibazo bitandukanye ibibazo birimo ukuntu niyamamaza mu Burundi iriko iragenda muri iki gihe ukuntu amatora ariko atunganywa mu Burundi eka n'ukuntu abanyapolitiki bariko bariyamaza bariko bashikiriza imigambi yabo ya politiki izinshapinge z'u Burundi rero uyu munsi ziraca hirya no hino ibibazo bitandukanye birimo ibyo bibazo tubashikirije mu kanya ubwami na mbere nashaka ndabashimiye cyane rwose Professeur Libera ntibashyira kandi ku kanya mwa turi kugira ngo tumugane ni radio ijwi rya Amerika kuri ibyo bibazo nka mutima mwiriwe neza murakoze turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Innocent nawe ndagushimiye Innocent Bano ku kanya mwa turi kugira ngo tuganire Dr. Innocent Bano mwakoze cyane rwose reka rero tutarinze guteza tuje kwidodindo ikiganiro cy'umunsi nashaka ubwa mbere na mbere Libera ntibashyira kandi mutubwire uko ntubona igikorwa cyo kwiyamamaza kimaze nk'iminsi itari mike mu ndwi ya kabiri mu minsi indwi amatora azotunganywa mu Burundi aho hazaba ari kwigenekerezo rya 20 gushika ubu mwihweje ibiriko biraba mu ntara zitandukanye z'igihugu mushya na Libera mubibona gute
matora nyine ko cyategurwa muri minsi hafi ishika 17 muri amake umuntu yiweje Uburundi buri mu migwi itatu cyangwa Abarundi bari mu migwi itatu hariho bwa mbere abashigikiye umugambwe uri ku butegetsi urongoye Uburundi hagira imyaka 15 na ni nabashikiye rero hariho utugwi twimigambwe mito mito cyane bavuga ku 20 ariko ngira nibasaba nyanya benshi wa kabiri n'umugwi wifuza ko ibintu bihinduka uwo mugwi ukaba uri nyuma y'umugambwe SNL turakurikirana ingene kwiyamamaza ariko biragenda turabona ko uwo mugwi ufite abantu batari bake bari mutangaje umugwi wa gatatu ni umugwi navuga yuko amatora atabaraba nshakuvuga iki nshakuvuga impunzi ziri hanze y'igihugu na diaspora abo bonde bateranije bashobora kuba bashika hafi umuriyoni w'abarundi amatora atabaraba batuma bakumiriwe ni ukwibutsa ko hariho abandi bariko bariyamamaza nka za Frodebu nka za Itona nka Kira na Bigenga ariko abo bite bitewuke bazoja muri umugwi wa mbere navuze cyangwa umugwi wa kabiri igikuru kuri ko ndabibona n'umuhari ndimwo ubibona twarabivuze yuko ikintu cyihutirwa gikuru cy'amatora ikintu cyihutirwa gikuru kwari ugutorera inyishu ingorane zihanze abarundi n'uburundi izo ngorane nazo kene bijanye n'ubutungane bijanye n'amahoro bijanye n'iki kiza tubaza kwigaruka ko cya coronavirus tubona rero yuko ikintu umuntu yagatera kwivuga impungenge ziriho turaje ingene imikangara y'iyo migwi ibiri navuze
icyo kibazo cye nishabiranire hagati y'imirwi turakigaruka ko mushyana Innocent Bano nibwi ibikorwa byo kwiyamamaza mubibona gute ukuntu amatora ariko ategurwa mubibona gute
uko mbona amatora karagenda n'ukuri jewe bimpa icyizero kuko ndabona yuko mu Burundi mu by'ukuri demokarasi cyatsimbatara murazi yuko amatora ategurwa yabaye amatora sumunsi umwe ategurwa amatora arimo bice nyene ategurwa hari bice mu bwambere na kampanye taratangura na kampanye hama no gutora imbere kampanye taratangura nibo bwambere tubona mu Burundi hari icuka cyiza abanyepolitike bicaramo bakayaga nyene amatora zogenda hanyuma gushika n'abashika ku munsi wo kwiyamamaza muri rusange amatora akagenda neza imigambwe nyinshi turafise abantu biyamariza kuba bakuru b'ihugu bashika indwi n'imigambwe ego nyinshi tukaza tubonamo nk'uko profeseri bayivuze hari imigambwe ikomakomeye ubu tubona turavye abariko barahiganwa hariho icyo twakwita muri opozisiyo n'abashyigikiye umukandida yakusubiri yakoreye mu gata nyenicubahiro Pierre Nkurunziza ariwe Marise Ndayishimiye tugaca tubona ko no ku ruhande hariho umugwi ariwo wa Gatogwasa abo bose rero ni abantu twavuga ko berekana ko nukuri demokarasi imaze gutsimbatara aho abari ku butegetsi bagira nabo muri opozisiyo bakaza hamwe bagahangana abakarenga bakaja kurondera amajwi aho abenegihugu aribo bazahonga amajwi hanyuma muri rusange rero amatora gushika no munsi kampanye mbona yuko iriko iragenda neza naho rimwe na rimwe habaho nk'uko vyama umuya matora muri Afrika ndabivuga muri Afrika ibintu bitangaje mugabo aho gushikana yuko tudusanga yatwagiye tuba nk'uko abakurikirana amatora ari abo muri seni bayateguye ari abo mu bajejwe umutekano abari mu ntwaro n'abajejwe ubutungane uko indwi ihetse baratanga icegeranyo cy'ingene byagenze
iyo mishyaga yano hagati y'imiryango mushyaga na Tino Samba no turagera kuko ariko nashaka ndaruke kumushyira ntahe Libera ntiyashaka ndavuze ko ikintu cya mbere cyihutirwa atari amatora mu gihe amatora atari gutunganywa ntihari kuba intambamye zijyanye n'uko atabutegetsi bwemewe bwaba buri muri icyo gihe
oya na gatoyi kuko umwanya wari warabonetse yuko barundi bashaka kwishyira hamwe kugira bayange ngo banzihabe igihugu murabyibuka yuko bahuye kenshi muri Tanzania yarusha ariko harabunze ugushaka kuko bari ku butegetsi kw'ibiganiro bivamo inyishu irashe icyo nagomba kongera ko ni uko kuri uwo murushinga ntahe banavuze jeze no kuvuga ko amatora ariko aragenda neza ni kimwe ijya amenya hajeje intwaro hagati mu gihugu ugira ngo neza ko ibintu ariko aragenda neza araduma ku rutoki abanywanyi ba Mugambwe Sneza ariko si ibyo abanywanyi Mugambwe Sneza n'abavikitinda userukira umwungizi w'igipolisi nawe nyine yavuze yuko ibintu ariko aragenda neza ubujejwe ubutungane procureur general de la republique nawe nyine yaravuze yuko ibintu atameze neza abepiskopi ba ekleziya badaheruka gushikiriza ijambo nawe nyine baravuze yuko ibintu ariko aragenda neza ni ukwibutsa yuko abarundi bariko barafungwa bazira ibyiyumviro byabo bya politiki ari benshi kandi hari n'abamaze kwicwa cyane cyane Mugambwe Sneza ivyo rero byose biteranije ukaraba ingene abajejwe mu bisanzwe gutegura aya matora ushaka kuvuga wa mugwi Seni umenga sihuri menga bariko arategura amatora ni Mugambwe uri ku butegetsi ubuserukiwe n'umushikiranganji w'intwari hagati mu
Ino samba no mwishuriki kuri ivyo bibazo vyose Libera ntibashira kandi ashikiriza
je nibaza ko Libera sinzi kareka kuja Mugambwe Sneza canke areka agira ikikoze sinzi ko ari raporo ya Sneza reka atanga ngo aje gukurikiza uko amategeko ameze igihugu haba mu matora kibana bitwagwa iyo mvuze ko kibana bitwagwa ni ukuvuga ko ubushikiranganji babujejwe gutegura amatora ubushikiranganji hariho icyo bita Seni umugwi ujejwe gutegura amatora hariho inzego bashyizeho ariyo ubushikiranganji bw'intwari hagati y'ubushikiranganji bw'umutekano reka n'ubushikiranganji bw'ubutungane izo nzego zose ziriho kuva batangura kwitegura aya matora barazi ko ari izo nzego zitegereza gutegura iby'amatora izo nzego rero si kubera ko abaye amatora zitabane yazikora amatangazo yose bashikiriza ashikirizwa n'izo nzego ku ruhande rumwe rumwe rwose hanyuma kubyerekana kubyerekana n'abo bose baza baragirije nibaza ko gushika ubu tworeka kujanira tugashira mu kibunge abantu hariho abantu bitwaza imigango y'abarimo kugira bagira abantu nabi yawe rero matoza bariko baragira barabona bamwe bamwe muri abo bantu iyo migango abaribo kuko turi muri kampanye babambaye imyambaro bagiye gutuma mugabo nabo bantu benshi nta kubwa bazohama ku giti cyabo kuko ibyo bakoze babikoze mu gifata bwacyo responsabilité et la responsabilité individuelle muyageze gukora icyanyije ni nacyo gituma rero jewe mvuga ko amatoreka agenda neza n'abavuze ngo itangazo ry'abasenyeri ryarahumurije rirahumuriza ntirivuga ko bigenda nabi bifite amakenga mugabo rigahumuriza reka abantu bose barahumuriza nicyo gituma ndiko ndavuga nti amatora mu Burundi azogenda neza kandi n'abakuru imigambo nabo bose ariko biyamamaza gushika uno munsi barahamagarira kiretse ibyo bantu babantu baravuga mugabo turaje ku rubuga abahamagara abanywanyi babo
kwa kwitonda amatora kugira azogende neza kandi nashaka kandi nashaka kukubaza niba hari ikintu wo gushima mu mitego y'amatora ariko amaze kuvuga ko atakiriko kiragenda neza ariko nashaka ndabaze amajambo yoyo ashikirizwa n'abanyapolitike ariko bari yamamaza muyavuga kuri iki
nje nagiye ngaruka ko kugira ntereke umushinga y'abantu ko amatora ariko agenda neza dufatiye ku ndirimbo ziririmbwa zitambwa n'abakandida zigatambwa n'umukuru w'igihugu ariho uno munsi amajambo ateye isoni ibyo byose amajambo adahumuriza amajambo acamwo akingira bamwe agashobora gutera n'intu zenu n'icyuka kiri mu gihugu ibyo byose ntibihumuriza na gatoya ku kibazo ubajije cerekeye icumu ry'ubushinwa icyambere cyocu ni uko nuwanga urukwavu aravuga ko runyaruka ikintu umuntu ushyira imbere nyacyo cyabonetse ni kubera abakandida bamwe bamwe bafite ibyiyumviro birashe n'irya mbere ndakora iryo no nirya kabiri mu Burundi haba mufaranga kwita deba kandida biteguye rihagije bashyize imbere imigambi n'imigabo isa n'irashe ikiri muntu gishima mugabo murazi neza yuko hari abatinye kwicara hamwe n'abandi bagire deba baharire bamwe bose umwe kashikize ashikirize imigambi n'imigabo ibyo rero ni nta gatosi urabona ko bamwe biteguye bashyira imbere gukunda igihugu bashyira imbere imigambi yabo bashyira imbere ibyiyumviro n'abandi rero ata byiyumviro bafise ariko bituma batinye izo deba za bose z'abakandida indwi ariko rero ngaruke hahandi igikuru abarundi bose bifuza amahoro n'umutekano abarundi bose bifuza gutunganirwa ubukene bukagabanuka abana
bakiga icyo kibazo turakigaruka ko mu butumwa muhava mushikiriza abanyapolitike ariko baritoza ariko nashaka namwe inosambana mu gihe muvuze ku majambo ashikirizwa n'abanyapolitike ariko bariyamamaza muri iki gihe mbega ayo majambo muyabona gute
yego cewe uko ndabibona ahubwo twagize intambwe nini cyane turaye mu myaka yahera mu majambo abantu bagenda bashikiriza iyo bariko biyamamaza hariho rimwe na rimwe abanyepolitike usanga bavuga amajambo mugabo nawo si jewe nkakuba ko yavuze amajambo babi canke yavuze amajambo meza hariho ukwiyego se ni washizeho amategeko ayo mategeko ntiyategerezwa kuzokwiga ivyerekeye ivyo abanyepolitike bashizeho kirazira guhamararira abantu nko vyerekeye igumuko mu vyerekeye violence ivyo byose birafise aho bihangwa n'amategeko muri iki gihe rero jewe ako kazi umuntu yogahebera seni mu mategeko ya seni yaje bita code penal ya seni hamwe n'abajeje gukurikirana iby'amatora jewe nkurikira uko kampanye iri kiragenda nk'abandi ibyo rero bashikiriza jewe ari bihungabanya ari bidahungabanya na ububasha namwe bafise bwo kugira ico nabivuze ko ababifise ku bubasha nabo batonganije amatora n'inzego z'igihugu abo babayaje
Libera ntibashira kandi amatora azoba mu minsi indwi Burundi azoba mu gihe atamashyirahamwe mpuzamakungu changi mirwi mpuza makungu yaru ungitwe kuya chungera nukuya kulikirana hariho mashirahamwe arenga nka 40 na masengero mu Burundi ye mu Burundi azokora ico gikorwa mbega ivyo birahagije kugira ngo ivyavuye mu matora zigikwe
nawo ndiyagije na gato uko icambere cyoco bani yashize imbere demokrasi demokrasi ni migani n'imigabo ningene amatora atunganijwe amatora abarundi barasemereye ingene atunganijwe murazi neza ko seni yegamiye leta mugambo uri ku butegetsi iyo seni ntihumuriza abarundi n'amakuru na gatoyi n'ikiyerekana ni uko abantu bariko barafungwa abantu bavuga amajambo adashoboka nawe na mu nzego z'umutekano bagafata amajambo ariko abo bose ntibahanwa nk'uko bano ariko arabivuga ariko agahanwa bamwe nabo nyine ataco bazira kubera bashikirije ibyumviro byabo mu ncamake rero amatora nta kintu kizovamwo nta kubera ateguye nabi kubera hari igifungo cyinshi kubera abarurezi atabariho mu ncamake amatora nta wumuri mbere impungenge ni nyinshi ko ashobora kugira akarambaye ahubwo umuntu arazi ingene ya ndwi ibiri ya mbere navuga ishamira birekana neza yuko
ariko mushana ibira ntibashaka kandi abanyapolitiki bariko bahiganwa bafite ibigambo itavuga rumwe na leta ku ico kibazo bavuga ko amatora ashobora kuba meza bakavuga ko bazopindira bakaraba ukuntu umurwiseri nkuko mwabivuze wavifashemo
mu ni ibintu bishoboka kuko seneri iheze gusohora urwandiko werekana neza yuko bazocungira abari mu maseti n'amaseti n'iki umugambo seneri sindawugira mugabo ndiko mu rwandiko rwasohotse mu bushobora mwaronse rurerekana neza yuko harimo akarenganyo ikindi turazi neza yuko hariho abari abariko barafungwa bari ku mariste bariko baritoza ivyo vyose vyerekana neza yuko aya matora ata kintu kizovamwo ntagihumuriza abarundi izani na mahoro abarundi gihindura ingene abarundi babaye
mushe na he inasamba no mashirahamwe hamwe n'amashengero ashika nka 40 iyo mu gihugu niyo azocungera ayo matora tukaba amatora dusumira atamashyira hamwe cyangwa imirwi y'abanyama ya muza makunzoza gucungera ayo matora ivyo birakwiye kugira ngo abarundi bizigire izo bavyavuye mu matora
icyo ashaka kuvuga nuko amatora bwa mbere ari amatora y'abarundi amatora yabo hanze y'abarundi rero bagiye hamwe bakicara bakavuga ati reka ducungere amatora yacu nkuko bavuze ati reka turondere uburyo bwo gutegura amatora nibaza kata kibazo nico gituma tegereza kwa maduiteka igihugu na bene gihugu abarundi niyo ba mbere twari dukwiye guiteka niyo ba mbere twari dukwiye kugira confiance mu byo bakora nitwame twizera ko umuntu wo hanze ari waje kuturabira ibere mu gihugu ariko bitoro kwa magu bimeze neza nibaza ko abo bantu ubwabo jewe ndabishima kandi nanezerewe kubona ko iyo migwi yose yagiye hamwe kugira irabe ibiraba igihugu cyabo kugira ije hamwe ifate igihugu cyabo mu minwe hama ije gucungera amatora icyo ni ikintu kimwe icya kabiri nacyo nibaza ko hariho n'abandi bifuje kuza mu kuraba ibyo by'ayo matora hariho nk'aho nk'umugwi turi barindiriye wo muri East African Community wariwemeye kuza kuraba ku byerekeye amatora hariho n'abandi bari bifuje kuza mugabo murazi ko ayo matora bari mu bihe bitoroshe cyane cyane twugarijwe n'iki kiza cya COVID-19 ari nacyo bituma rimwe na rimwe ushobora gusanga bicinye haba intambwe ntibyabaye leta yari yavuze ati umuntu wese ashaka kuza kurangira amatora azoza akurikije amategeko y'u Burundi yubaha abarundi azoze kurangira ibigenda nta kibazo icyo nashaka gushimikira ko mumenye yuko nabo baraba bagirize amatora atari bo bemeza ko amatora yagenze neza cyangwa atagenze neza abayemera ko amatora yagenze neza atageze neza abashyira akabavarira cyangwa se abavarira amatora ni umugwi wa seni hamwe
ariko nayo mashyirahamwe aravuga ukuntu byagenze ibintu aba yarabonye
yego arabishikiriza kiza amashirama arashikiriza agatanga ingene yabonye ingene ibintu byagenze gutanga umuco niyo hageze rero ko abantu bavuga bati baragize apere baragize ibyo bitarukuru mu gihe ibintu bitameze neza barabitwaza rimwe na rimwe ibyo bagiye bashikiriza abandi batari mu rwego nka seni gutegura amatora barashikiriza bakabyitwaza hanyuma bakabishikana imbere ya kuru konshoneri ariyo iperereza gutransa nuko biteza kugenda nta ruhara runini cyane bose bafite mu byerekeye kuvalida amatora gusa baraganda umuco kigena amatora agenda wibuke yuko hariho amashyirahamwe menshi afite abayaserukira mu gihugu cy'u Burundi hari abaserukira amambasade hari abaserukira hariho na mission de observation yabaye mu kuva muri 2015 ya Afrikeni hariya mu Burundi kibyo n'abasipira hamwe n'abasirikare ibyo byose biri mu Burundi no kuvuga ko amakunga ari mu gihugu gusa abavuye hanze rimwe na rimwe byagorana kugira abashyitsi n'ishashya gushyira
niba kandi inasamba no vuze ko kubera kiza cha COVID-19 kiza cha corona hari amashyira amatasha kuja mu Burundi ndega kuba amatora yoyo atunganijwe muri ico gihe ico kiza cy'inkumbi ku isi hose mwebwe muri bakwiye
kiza kinagomba kuguhera ko no kwigutanya no satana yuko seni yashyizeho na leta na seni de defudete yuko ku constitutionnaire iraba y'amatora nayo nyene yegamiye umugambi uri ku butegetsi ubwo rero ibindi byose turaza kwa majambo kandi kijya mbere amatora aba mu Burundi twarabonye nyine byagenze mu 2010 turabonye nyine byagenze mu 2015 turabona ingene ingene referendum batora konstitusiyo nyine byagenze ibyo rero twazi yuko ata kizohinduka n'ubu nta kinamwe kizohinduka ahubwo ibintu bizosubira inyuma ibyerekeye abacungerezi biratangaje kukubona abarundi bari muri iyi kampanye biyamaza kuko bashatse barundanye muri iki gihe cya coronavirus mugabo hageze ko abarorezi baza bakavuga ngo mu kwezi cya coronavirus ngo nta matora hariho ibintu birengeye kumva na cyane cyane hajamwe icyo kwita mu gifaransa contradiction sinumva rero ingene abarundi biyamaza mu kibunga mugabo hageze ko abo abaserivateri baza bagashaka bavuga bavyuzura icyo cyose cya coronavirus kino agomba kuvuga kongera kubona uko biteye agahinda kubona ingene bafashe imenyeye ku ubuzima bw'abarundi amakungu yose yarafashe ingingo ibihugu byose yarafashe ingingo murabizi akarere eyase abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu barahuye barafundika ingene bogwanya ico kiza coronavirus muri kariye karere uburundi bwonyene ubu ku isi nzima nibwo budatanga ibitigiri nyavyo ingene vyifashe mu gihugu amatwa dusumira jewe ubu ndiko nababwiye
ariko nta gihe hoba ico kiza cateye cane gose mu Burundi zo kwibonekeza ku bitigiri vy'abantu bahasiga ubuzima
kwibonekeza vuga cane kandi biriko biraboneka murabaza mubaririkije abantu bapfa ingene bangana alo pic igifaransa ngo bita pic nibagire yuko kampanye yatanguye araheze imisi 17 abanduye muri iyi kampanye bazoboneka mu minsi iri imbere bizo yimirije kuba cyane ingana zizotukira mbere hari n'aho bazoze ubutegetsi buzobikoresha mu bundi buryo kugira amatora ahengamire kumugambwe
muri wenda buka ino sabado itukibazo cha matora ikacinye mamazo mu gihe kiza COVID-19 kiza cha corona chiha inkombi kwisi hose mwebe mu bivuga kwi
bera sinze ko libera cyari karavuga yabivuga nk'umuntu yoba afise kwisanzura mu bya politike cyangwa bivuga ko afise ahengamye cyangwa ari bije nibaza ko igihugu cyose kwisi jewe ni mufayitoro amatora ategurwa na leta ategurwa ava mu ijuru ategurwa n'inzego ziba zihari wanga inzego uzikunda ugira gute nize zitegura ivyo amatora nize bishira inzego hama abanyamigambwe bakazumvikanako imigwi yose yagishirwaho yateguwe na leta kandi abanyamigambwe baricara barabyumvikanako ivyivuga ivyavuga ngo vya constitution nibaza ko nuwagize kampanye ariwe arongoye umugambwe uriko wiyamamaza uno munsi urwanya leta yagize kampanye avuga ko niyo kwatitazotorwa nawe nyene amatora yatoye ari aramugenga kikwereka ko demokarasi mu Burundi nta kuntu wahakana itora rizotegura amatora rizotora amatehamo kaja muri aya matora udafise udafise umunsi wa politiki udafise ingendo za politiki uri gukurikira haba hari ibindi uri gukurikira nibaza yuko rero akaragagaya cyane cyane ku muntu nibaza ko afise ubwenge yo kuyumvira nibaza ko ateza kumenya yuko ibintu byose nuno munsi kampanye y'ikiraba leta igumaho uyemera utayemera abari kubategura amatora ni leta izo nzego zashyizwe ni inzego bumvikanye ko n'abarundi leta n'abarundi nta munyamahanga n'umwe arimo aho bose bajejwe n'amatora n'abarundi bose ni nacyo gituma ashatse kumubwira yuko atogayana si byiza icya kabiri ku byerekeye ibyo bya covid nibaza ko ari naho bamaze gushyira imana nchimini mana chane kuona ya shoku ya manuguru hondi kuona po
nchon
chiza echitarasi chila wanumese wabahari tuwaziko urundi uraziko ito chiza gihari kandi urafse ni indeko kandi urundi mwuka na yifuze hari abantu muri omesu muri omesu wali hari urundi abarundi wazi warazi nani ya abahari honda wabagwanya reta buka ko reta rizo wikoresha na wabagwanya reta wabagati tuni tuja umatora kuwela kubidi yati nonde kubarimo wabahari yansi bariko wabagati tuni tuja umatora nicho kitu wansasa kubuka libera yombugo yawe
mwabo
ukuri kuri kuri tere nukundi niwaza ko abarundi waraziko ito chiza gihari ingingo zara paswe alicho nita protokole do sana
inisho ngufungu fedusha na hii inosamba no ego reka dutandukire ikintu kibazo muri iki gihe nkuko twabivuze hasigaye iminsi ibiri kugira ngo ayo matora abe mwihweje libera libashira kandi mwihweje igikorwa cy'imyamamazo reka icuka cya politique mbona ayo matora azogenda neza n'ikibazo musa n'abaciye hirya no hino mukanya karimere kahise ariko mu majambo make cyane rwose mukanya gato mubona icyo gikorwa kizogenda gutyo
neza gato ibintu biboneka nukurala abantu bamaze gupfungwa apfundurwa ubusa kubera ivyiyumviro byabo bashikirije nukurala ingene abo bitwa ngo bariko batunganya amatora ingene bagira kamwana wa mama deux fois de mesure hariho banyagupfa n'abanyagukira ivyo vyose biteranije ukaraba ingene imitangara ishamiranyiye ukaraba akahise kico gihugu ukaraba imyaka 15 iheze ingene abarundi bagoye ingene abarundi bashonje bico n'ingwara abana batari ko bari biteranije byose ukabona barya abarundi bari nyuma nyagwasa bashaka kubindi bihinduka mu gihe sini idakishi na ukuri kuri bakabikora ngo mu 2015 bakabikora ngo mu 2010 bakabikora ngo cya referendum Urundi washobora gusha ibi ibano nukuri kuba ku no kuri la vérité c'est une réalité
yegobe
abari ku butegetsi bakaza kubona kumva la comment ni tafaza ni kero kero ndagira ntaka kandi karorero nereke ibano ko yihenda naho avuga kuri politologue ibuka neza umuntu ari kura mbugurugurika inisaba abantu kuva imurambya gushika ibujumbura barundaye ijya ndonisika message yuko yerekana neza yuko abarundi barushe haheze imyaka ingahe haheze hafi imyaka ntihenze hafi itandatu canke indwi ni ukuvuga yuko abarundi muri imyaka indwi barashegeshwe kubona igihugu aho kigeze ubukene barimwo indwara coronavirus ejo ndabisubiyemo ibara
rizobyose
mu camake birerekana neza yuko seni igatambikiza ntiyicisha ukuri kuri abajejwe intwaro babandanije bavugira bamwe baje otsidulamele uburundi uzosha
reka inosa namwe mwihweje icuka cya politike imyamamazo murabona ko ayo matora mu minsi indwi azogenda neza
maze kuvuga ko mwadutumenga nk'abantu cyabwenge nabwo bace ku ishuri mu majambo numva karya ari karavuga n'amajambo zwe ukiyemo majambo ahamagara gutukica nyagira iki cyose ndabikunda jewe ni mu kigano nk'iki je nibaza yuko icambere cyose cyo kumenya amatora ndabisubiremo ari kigwa n'abarundi ivyo byo kugaruka inyuma mu byabaye amatoro no munsi aza kugira abacaye inzego nshasha zizorongora igihugu izo nzego nshasha zizotorwa n'abarundi kubera uno munsi rero abavuga ngo barafunzwe barafashe jewe sinzi ko nagiye kugira rusanzwe amabanatu yafunzwe kubera ibi n'ibi n'ibi mugabo amategeko abantu yakora uwo bazafunzwe bamuseneri abo mutete abo umukorona abiki yakoze amakosa azoranirwa ku giti cyiwe afunzwe ntibazoca bavuga ngo yabigize azohano ku bintu bimuvuye mu kanwa ibyo azoba ariko akora byose agiye mugenzi we azohano ku giti cyiwe hama ibisigaye byose ni inzego zibizweze kugeza ndabisubiyemo n'inzego zibitetse igihe rero izo nzego zizotorwa umunsi tuzi ni tariki 20 abarundi baba bahamagarirwa kuza gutora si jewe si n'umuvugizi wa CNDD-FDD si n'umuvugizi wa CNR si n'umuvugizi wa Natumiwenga w'umuntu ndaba igihe ibintu bizogenda turindire igihe tariki abereye igihugu bagende baze gutora niho tuzabamenya tubahe ubwo bubasha bwabo barekuriwe n'ibwirizwa shingiro baze gutora ibyo kuvuga ngo Burundi burotosha icyo kuvuga ngo sindi Imana kuko nyumviriza amajambo yanyu avuga ku mbere hose Burundi bwamye busha Burundi buriko burasha mugabo Imana aracinze n'ubundi ubona ko abarundi bayo mu mahoro nacyo bituma niwe nifuza ko abarundi azaba mu mahoro ibyo gusha ntabyo nk'umuntu yize yagiye ku ishuri kibyo niyo ndahamagarira abarundi kuko cyo si n'umuvugizi w'abantu bashaka kwicara si n'umuvugizi w'abantu bashaka gucurira abantu cyangwa umuvugizi nk'iki n'umuvugizi w'ubujyambo n'abashyikiriza nuko ari ijambo ry'amahoro abanyepolitiki bose bari kubiyamamaza bokwiyamamaza bakarindira ko benegihugu babaha amazi uwo ari we wese akazokwemera ivyo mu matora ivyo mvuga ngo umugwi uzohagararira ntabwo uzohagarara ngaha nibaza ko abarundi bayishyizeho bayizeye bayumvikanye
kuri iyo tariki nyine ya 20 y'ukwezi kwa gatanu umunsi kamarampaka abarundi bazotora umutegetsi bishakiye bitoreye nashaka mushyirantahe libera ntibashyira kandi mutubwire niba mubona ko nk'abanyapolitiki bari kubahiganwa bose niba mu gihe amatora narangiye uwatsinze amatora agatangazwa mubona ko iyo migambo yose iriko irahiganwa izokwemera umunyapolitiki azoba yatowe n'abanyagihugu
ikintu gikomeye ni ingene amatora ateguwe icyuka ciza categezwa kuba uno munsi imbere y'amatora imbere y'iyo tariki mu gihe ho icyuka ari kibi mu gihe bamwe bapfungwa abandi bakamworohereza igihe ari amacakubiri igihe ubutungane budakora igihe seni idatunganya idakora igikorwa ishinzwe iyo tariki izoshika hari icuka kibi icyo cuka kibi nicyo kizotuma ibindi bitagenda neza kuko amatora si kuja gutora muri ayo masanduku ya amatora bana arabizi arategurwa hakaba transparence hakaba umurundi wese agashikiriza ikiri ku mutima n'ubwitonzi bwinshi darwiswe mituweli atagutukana kuko bose barondera amahoro ariko rero siko biriko biragenda amatwadusumira ariko gituma mvugane batikubisa agashi ngo abajejwe amatora n'umukuru w'igihugu ave dans son silence ashikirize ijambo rihumuriza abarundi bose rivuga riti amatora azotunganywa neza abajejwe kuyakurikirana bazoyakurikirana neza hanyuma rero iryo jambo rigakurikizwa n'ibikorwa nshaka kuvuga yuko abarundi bose bafunzwe babushwe kubera ibya politiki na cyane cyane muri iyi minsi yo kwiyamamaza burekurwa kugira abarundi iyo nzeye kugushamiranira kugabanuke bitagenze uko bantu sibukengera ukona nzeye ni uko turi kubira analize hanyuma rero urashobora kuba utemera ibyo niko ndavuga mugabo urazi ibiri ku rubuga ibimvuga bijanye n'ibiri kubiraba ku rubuga bariko baratwumviriza bari ku rubuga barashobora kubwira bati ntibashira kandi ariko arabesha cyangwa ibana ariko aradefanda ubutegetsi bw'i Bujumbura
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa mutabu wa kimire mga tutumiri ya.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Teka mwushika na he banonawe mwiweje chuka cha politike ni ya mamazo mwurawo nako umunya politike awanya politike walikuwa higanwa bazo kwemera izabu yumatoa
jeni wazako baji lakumbika na code the bone conduite yo code the bone conduite ila tomo orane ila vishira havona ila vipuga neza njene vikibizo genda hariho ikaseni bila teka njene amateje karahari ni wazako awanya politike umunya politike kwa isari karahigo na kwa ega uno mwuzi nuko tuwajira tuko dushimikira ku migambi ibiri hari abantu ariho ibi abantu bacikindwi bariko bari yamamaza n'indi migambi ibiko yamamaza ko atari gutwara igihugu mugabe ko yamamaza atari gutwara ba president mugabe ko yamariza mu ba depute rwanda iyo migambi yose gusukuno munsi yaba hari kitagenda neza nishi maze gusohoka mu biti ibintu yuko bigenda neza kandi niyo migambwe nta numwe aratuvugira arahaguruka bwo ngo ibintu turabona ko byayangaye bariko berekana barerekana impungenge bamwe bamwe babafi hanyuma ico nizeye cyoco nuko turaze amatora nyene yagiye muri kayise mu Burundi uno munsi hari icyizero kamatora azogenda neza ico rero twiteze nuko mu gihe hari uwo kumva ko yoba yarenganije yo kwitura amategeko niho azokwerekana ko ari umunyepolitike nyamunyepolitike yitura amategeko ku nzego zibijejwe z'abarundi zashyizweho bumvikanye kandi bemera iyo nayo akaba ari umugwi wa twita kuri constitutionnel iyo kuri constitutionnel n'urwego atanama ruhengamiye nabwo bari uriyo kubera intwaro kuri constitutionnel yamako constitution yamari igihugu siya abantu bituma no umuriza nkavuga yuko amatora azogenda neza hari abashobora kuba barakubera batsinzwe mugabo nibaza ko mwico gihe bo kwihangana niwo mukino wa demokrasi kumwe mukino w'amatora
ikigaye
nacyo jewe nibaza ko atangora ndimwe zizoba kandi uno munsi ndabyizeye cyane kandi nije nifuriza n'abarungu
ibiha ntibashira kandi
nagomba kongera ko najya twumvikana na nyina sabano kumwe kumwe ico twita amatora kugenda neza ikintu cyo cyikindi amatora yarabaye mu 2005 arasubira mu 2010 arasubira mu 2015 uno munsi turi mu 2020 ariko ayo yose yabaye abarundi baracari mu isuka abarundi barakenye barashonje abarundi abana mu nyigisho zarasubira inyuma ikintu kuvuga tous les secteurs de la vie nationale ni complètement délabré
ivyo ntibishobora kuba biva mushya na Helbera ku ruhagarara rwa politiki rwana rwabaye mu Burundi
reka mbese icyo biro ndashaka kuvuga yuko kuri jewe amatora agenda neza mu gihe ubwa mbere ayo matora akabya arakarambaye ngo hari ingwano ngo abarundi bicane canke nkuko byagenze mu 2015 ngo inganda zihasigare icya kabiri ni uko aya matora azanye amahoro n'umutekano atuma ubutegetsi buriho bwubaka igihugu ubukene bukagabanuka abarundi bakisunura mu by'ubutunzi mu ncamake ingene abarundi babayeho bigahinduka kandi gusubira inyuma ahubwo bagatunga bagatunganirwa
icyo
nshaka kuvuga rero aya matora ni 2020 uno munsi turashaka kuvuga bazogenda neza mu gihe tutabonye ingene abarundi bazoronga agahengwe kubera aya matora y'2020 ni ukuvuga amahoro n'umutekano cyane ntihagire umuntu yicwa amatora yaheze azira ibyiyumviro ziwe hajimi imigambi n'imigabo irashe nimwe n'abajejwe gushyira imigambi mu ngiro babishoboye ata kamwana wa mama baravye kubera naka tusi ikarata y'umugambo uno munsi rero nitagomba kugira abantu inosa abantu yuko nta kintu na kimwe dufite gishobora kutwereka yuko amatora azogenda neza na cane cane turabiye ku matora yabaye mu myaka ye nashoboye guhindura ikintu na kimwe ku buzima bw'abanyagihugu
ino samba no murasi cyo mwishura mukanya gato
je navuze ko nkuko ndabishyira mu matora agenda mu bice bitatu umwe arategurwa n'igihe babategura kugira bafite kuri kampanye n'igihe batora nibaza ko uko yateguwe byateguwe mahoro n'umutekano nta ngora nimwe zahitaye muri kampanye ibikaba amahoro n'umutekano nta ngora zazimwe zihari naho hariho kubera abantu rimwe na rimwe usanga hari batumbi ega turi muri sosiyete imwe abantu hari igihe usanga abantu rimwe na rimwe batorera kibagora ari nabyo bituma amategeko ariho ari cyo ababwira ati stop atagarara ibimureko mararengana amategeko nibyo biriko biraba naho amatora ariko aragenda amakampanye ariko igenda neza ni nacyo gituma turabyo bibiri nyine amatora yateguwe abarundi bagashyiraho kode abanyamigambo bashyiraho kode bon conduit hakaba ariho ibya seni hakaba ariho inzego zose z'umutekano zihari kugira ngo zishingire ayo matora hakaba ariho kampanye ariko igenda neza ni igiti cyobuza ko ejo amatora nibamara gutora ejo bizobandanya uko nicyo gituma navuze nti abarundi batekane baje gutora batore uwo bazaba bishimiye uwo bazaba bashimye ejo uwuzo batashimwe avuga ati ego abarundi bashyize aho bashaka babyemere uwuzo barenganijwe nawe yiture ubutungane nta kindi kintu mbona icyo cyo kuvuga gutera ubwo abarundi barashaka kuba ingwanda barashaka kuba iki jewe nibaza ko atari yo nzira kuko mu ngo namwe itegeko ry'u Burundi ritegura ko amatora yibwe cyangwa agenda gute abica bikurikira ingwano namwe biri n'abarundi bateza kubimenya igikurikira harimo ibitagenda neza no kwitura inzego zibikejwe ababiyumvira ko ateza kubingwana abona abantu niyumvira ko u Burundi batabukunda ahubwo bakunda u Burundi nibemere ko amategeko ateza kuzokora hanyuma aya mategeko ariyo adadanura abarundi ibigenda nabyo umuhoro n'amategeko bibandanye hanyuma iyo demokrasi twinjemo ibanda y'isimbatara haba ibikurikira bizokurikira abarundi bazoza barabona buhoro buhoro k'ibintu bigenda neza kuko abo bazaba batoye
mukanya gato
baje kubatama bakubwira bati bya bindi mwatwemerera mwarabishyize ko niyo muri mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi bazaba bati wewe ko twagutoye batwemereye ibi none ubuje kutubarira nijo mvuga niyo kiriteri ya demokrasi
tugomba
gushyira imbere ibyo by'ingwano nta tegeko na rimwe mu Burundi ritegura iby'ingwano
tegome mu kanya gato cyane gusa mushyira biha ntibashyira kandi ikintu musaba umunyapolitike azoba yatowe ku igenekezo rya 2020 ni ikihe ibintu mubona ko uyu munyapolitike yorangurira abarundi mu maguru masha nk'ibi
cya mbere cyo ni uko uwo uwo ari wese mugabo biragoye kubera hari abo bita basamuragwa ndashoje kugaruka ko icyo uwo uri aho wese abarundi banyotewe amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano nayo ntashoboka uno munsi ata biganiro bibaye bihunza abarundi abasurukira abarundi bose mvuga abarundi bose nshaka kuvuga ya migwi itatu naherako kuko hariho abashyigikiye CNDD-FDD hariho abandi batari bake benshi cyane bashaka ko ibintu bihinduka kuko n'abanywanyi bo muri CNDD-FDD baragowe ubukene ingwara nk'ibi cyagura wa muriyoni navuga uri hanze bari mu hunzi cyangwa bari mu diaspora abo bose bategerezwa gutumirwa mu biganiro kubwira abarundi bicariye ibibazo bihanze uburundi n'abarundi nabibuze yerekeye amahoro n'umutekano kuri bose atayiwanje wangura ubutungane bukorera bose butarangamije ubukene bwabaye ndanse bike ingene banagura ubutunzi bw'igihugu icyo ni cya mbere icya kabiri ni uko kubwira imvugo ijyanye n'ingiro ibyo baba bapfunditse bicaye hamwe hajaho ababishyira mu ngiro ata uko bakwumvikanye nshaka kuvuga iki nshaka kuvuga yuko muri iyi myaka iheze turumva amajambo meza ariko ibikorwa bikabirindi ibyo biteza guhagarara biteza guhinduka umurundi wese aba mutoye aba umukuru ategerezwa kubahirizwa cyane cyane ubuzima bw'umuntu nta n'umwe arekuriwe kuzimanganya ubuzima bw'umuntu yaje kuvuga yuko mu byerekeye umutekano amahoro n'umutekano ni uko imbonerakure isambu la milisi imbonerakure badasubira gutoteza abanyagihugu ngo baje gutoza amakori ngo babanyage ibi na biriya ngo bafate uwo bashatse ngo bafate ahantu ofisi dore arumeze bamubwiye umuhimbiri ibintu nk'ibyo cyanyuma mbereza ko ni uko vuba na vuba amaze kuhashika ukumvikana imigambi n'imigaro yuko la kuburundi busha kugira ibyabaye bibandanye bihagarikwe hawe uburundi bushasha bwubakiye ku mahoro n'umutekano bwubakiye kukuyaga irage y'abasogokuru gutora ingorane igihugu ziriho hanyuma rero iyo migambi n'imigabo bayumvikane ko mu masekitere yose kugira aba hajeho bashireho abatekinisiye no guverinoma yobwirwa n'abatekinisiye umwe wese mu gisata yanonosoye afite nk'ubuhinga n'ubumenyi kugira uburundi busubizwe iteka mu makungu kugira uburundi bwugorore
butere
imbere mu ncamake rero nuko ukwihanisha abarundi ata n'umwe akumiriwe ibintu cy'ukwitwaza imigambwe cyangwa ubwoko
ego nika eka dawo nakanya kaje kagiye cyane gose munshi ntahe inosambano ikintu namwe musaba umuntu azoba yashimwe n'abarundi kugerekezo bya 20 y'ukwezi kwa 5 niki imigambi yoshikizaniye
isa nashaka kuvuga ko kugerekeye abazotorwa nibaza ko hariho plan national de développement uburundi bwashyizeho guhera uzo yatangwa umugambi watanguye guhera 2018 2027 biratomoye nibaza ko uzoza yokurikiza iyo kakonita yatowe yashyirwaho ariyo ishobora guteza imbere abarundi ikindi nacyo ni ukubana yabubakira ku bihari kuko traffic ngorane twebwe abarundi tukandavuga ngo ibintu byose byagenze nabi ni ukuraba ibyagenze neza tubyubakireko ibyagenze nabi tubikosore hanyuma tubandanye twubaka uburundi bwacu nicyo kintu mbona abazoza rero imigambi barayishyikirije nibaza ko bateza gushyira mu migambi bazoshyira mu ngiro iyo migambi bashyikirije abenegihugu akaba ariyo bazobarangurira izo bateza nicyo bituma abanyenegihugu bazobatora bakurikiza imigambi yabo niba batora kugira imigambi yabo nibaza ko boshyira iyo migambi imbere mugabo ndazi imigambi yose cyane cyane ryo mugambi nifuza ko uza mu ngiro ni umugambi washyizweho na leta wo kuva 2018 gushyika 2027 uwo mugambi uratomoye nibaza ko abarundi bose bawushima ibisigaye nabyo nibaza ko ibibazo bya politiki abanyepolitiki bashaka kubyicarira hama icyo ashaka kugarukako ntitujye turagayana abarundi kuvuga ngo abarundi bose bicarane nibaza ko kugira amatora ashabe abarundi baricaranye guhera mu 2015 baragize ibiganiro hagati mu gihugu hariho yego hariho abarundi bari hanze bavuga ati natwe mutadushyizemo bihava bigorana je nibaza yuko ibintu babishyize ahabona gusika naho amatora ategurwa nibaza ko no mu karere barerekanye neza ingene icyo Burundi imeze n'aya matora kujya barinda bashyira kuri constitution yo muri yatowe mu 2018 byarerekanye neza yuko abarundi bashaka bafite ingene bashaka ko uburundi bwatwarirwa ko niyo ngendo rero nifuza ko uzoza wese azokurikiza iby'abarundi bashatse iby'abarundi bifuza ibisigaye nabyo abandi bakazobandanya politike abantu no kubandanya bayaga politike sinovuga ko ngo c'est une fin ni mwaye kugira abantu babandanye biki ibibazo abenegihugu barongoye bafise iminsi yose ejo nashobora kuza ikindi kintu kitari no mu mugambi nk'uyu leta wateguwe cyangwa ikindi kintu abanyepolitike batashikirije abarundi mugabo abarundi bifuza ko icyo kintu cyomba none nk'ubu kiko kibyaje ese ko ubundi bari bwiteguye kiko bizoza mugabo iyo hariho umugambi mwiza werekeye ibyo
muri iki gihe nk'uko mubizi hariho abarundi ibihumbi n'ibihumbi bari hanze y'igihugu abatari bake baratahutse ariko hariho n'igitigiri gihambaye cyane rwose cy'abantu bakiri hanze mu gihugu imigambi mubona yoshikirizwa n'abo banyapolitiki kugira ngo abo banyagihugu abo barundi bari hanze bifuza gutahuka mu Burundi batahuke mu buryo bwihuta hokorwa iki mushyira nahe liberanti bashaka kandi
hariho volonté na mugana volonté ikibazo cy'impunzi kibazo muri ino myaka muri seka nshaka kuvuga birateye agahinda n'isoni kubona Uburundi bufatika bukora impunzi kubera ubutegetsi bubi muri iyi myaka birateye isoni kubona Umurundi anyaga amagara amagara kubera mwene wabo amutwara ivyo rero ibintu biteye agahinda biteye n'isoni ari ikibazo ngora mutima uzojaho wese icyo kibazo atagitoreye umuti wa mu muti nawo nimwe navuga kwerekana ne yuko ibyatumye abantu bahunga byatoreye umuti amahoro n'umutekano kuri bose ibyo nabyo abapfunzwe bateza kurekugwa kwerekana neza yuko uzobatowe avugi mu mvugo no mu ngiro ahumuriza abarundi bose atanyagupfa atanyagukira ivyo navyo ko ndabiraba ingene biko ragenda ino munsi biri kure nk'ukwezi ndafise n'impungenge yuko aya matora azovyara izindi mpunzi abantu bazonga inyuta
amushya naye inasamba no ikibazo cy'impunzi n'ikibazo gihambaye cyane rwose hari impunzi z'abarundi ibihumbi n'ibihumbi ziri hanze y'igihugu abarundi batari bake barahungutse ariko hariho n'igitigiri gihambaye cyane rwose cy'abarundi bakiri hanze ibihugu haba ibihugu bihana imbere n'u Burundi cyanke mu bihugu byo mu mahanga imigambi mbona yashikirizwa kugira ngo abo barundi batahuke mu gihugu cyabo bibarutse n'inkiri
ego jewe ndabivuze nk'umuntu yabaye impunzi kubera ibibazo bya politike nabaye impunzi za guhungira i Buraya nabaye impunzi aho bitari ku aho umuntu atukwifuza guhungira mugabo ashinga bigaruka ko nibaza ko umurundi wese ari mu buhungiro birababaje ari nacyo gituma nezerwa cyane iyo mbonye nk'abarundi matumese nkurikira abarundi bari bahunze kubera ibyabaye mu 2015 bari kubagaruka ku bwinshi kandi nifuza ko bitoba inzira yo gusubirayo ahubwo binjira guhemiriza abarundi bose bari hanze babahunze kubera ibibazo bya politiki cyangwa ubwoba ko botaha mu gihugu cyabo cyabibarutse birangyohera cyane iyo mbonye abarundi no munsi kandi ari mu bihe by'amatora ariho bande sabe kenshi usanga bafite amakenga biranezereza cyane kubona abarundi bari kubagaruka ku bwinshi bava mu bihugu bya Tanzania bari bahungiye eka hariho bamwe ego babuzwa gutahuka kubera imboniki mugabo nibaza aho bari hose ndabateye akambo ati mumenye ko igihugu cyacu cy'Uburundi igihugu cyacu cy'Uburundi niyo bonyine dushyigikira abarundi bateza gutaha hanyuma leta ihari cyangwa izohaza ikamishyira imbere umwenegihugu wese ikabona yuko igihugu ari iki bateza kuva mu gihugu igashyiraho n'amakondisiyo atuma abarundi batunganirwa nibaza rero ko nabo bari kubarahunguka ari ukubera bamaze kugira icyizero babona ko demokarasi iratsimbatara kandi amahoro n'umutekano biri kugaragaruka mu Burundi bibandanye gutyo rero n'abasigaye inyuma batahuke n'ukuri nta muntu no kwifuriza kujya mu buhungiro cyangwa kuguma mu buhungiro akamo rero barundi mwese aho muri mukamwarahunze kubera imbonizi mutari mu gihugu cyanyu muze byifatanya n'abandi bariyo hanyuma mubake igihugu cyanyu abategetsi nabo ndabahimirije mugerageze kwemera ibyo mwemereye bene igihugu bishyire mu ngiro kugira barundi batungane ibibazo mubona ko ari abashobora gutandukana bashobora kutumvikana mwiture inzego zihari utungane mwiture amategeko abatunganize icyo cyonyine mbona gishobora gufasha abarundi kugira batungane bajye abantu bari kubahunga
mu gusozera iki kiganiro Professor Olivier Nashira kandi nashaka mu kira gace abanyapolitike bose bariko baritoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu
bashineza imbere y'abarundi bose birinde amajambo aryanisha atubaka amajambo asahura hanyuma baje hamwe bagerageza ko bashoboka kose bafata ingendo y'ukurandurana n'imizi ingene Uburundi bwatwawe imyaka ihetse baje hamwe bagerageza ko bashoboye kose abarundi bose ku isi bari ku isi iyo bari hose tubire hasi rimwe kubwira tugarukana amahoro n'umutekano n'ubutungane mu barundi no mu gihugu ntihagire umurundi n'umwe ashobora kwicwa cyangwa atotezwa azira ubusa abariko aritoza barakwiye kuvira hasi rimwe kugira bahumuriza abarundi bongere babohoze ababoshwe kuwa karingani. Ikini no ereza ku nuko ukurishu wakabiyosu kubira amaraso mu Burundi na suwe kusesika. Aha, ndatea kamo abajejwe kutunga ni matoro yuko izaba imuzo mu 2025 bitosubira ngo marasa sese kingo kwa sese tse bagirageze bakore ikiza bakorere u Burundi n'abarundi kugira tutegure kazoza k'abana bacu n'abuzukuru bacu umurundi wese atabanje bangura tutarazye imigambwe tutarazye ubwoko igizwe cyo cyo inyuma harageze rero ko umurundi wese ahari yumva kwatekaniwe mu gihugu cyamwibarutse ashobora kubunda abunda bunda yinyegeza ibintu urinda ariko rero sinori kakuvuga ko bisi mpungenge yuko aya matora ingira atunganijwe ntahumuriza na gatoyi yizera yuko nuba ndiko ndiheza muri analyse ariko rero hataye iminsi mike nukuri kuja habona nkigira yuko kukuri kuzoca mu kuri yabasenyi yakuru constitutionnel baba abajije ariko kuvuga kino munsi ngira ngo ico atagoza babaye
ego me mushana he ino samba nuna mwe kama umotera abanyapolitike bariko barahiganwa muri aya matora azoba kwigenekerezo ngingo y'ukwezi kwa gatanu ni nkakahe
kama mbaza gutera abanyapolitike no kubanza kubashimira ingene bari kwabyitwaramo neza muri iki gihe cyo kwiyamamaza kandi nkabandanya ndabasaba ko bobandanya batanga ijambo ry'ihumure mubo bariko bara mubo bari bazoba bariko barashikiriza imigambi yabo ekano ku barundi bose bababwiye yuko bateza gutsimbataza amahoro n'umutekano na demokrasi ihari ahubwo baweza bongereza ko irindi buye kugira itsimbatara icyo nshaka kubwira kandi abanyepolitike nuko imbere yo kw'abanyepolitike ari abarundi ukabura umurundi uri umunyepolitike ukaburi kurondera amajwi ko bagutora menya ko imbere yuko wewe wumva ko ubuzima bwawe wumva ko iterambere ryawe wumva ko kubaho kwawe ari byo biri imbere wokugereranya n'uwo murundi azoguhita uvuga ati jewe ahubwo kubera umurundi ari bacinye mu munyepolitike reka ndabe ko ineza nifuza ko yonshikira ariyo neza zoro izomushikira abanyepolitike rero ntimwikunde abe kwanza abo muze kugira ibyo byose migambi ntimuzoza kuyiha ibiti canke inyoni muzoyishyira abarundi nibo bazobatora kandi iyo migambi abo muzoyishyira muzoyishyira imbere ijya muzoyishyira mu ngiro izoba ijya gukiza abarundi izoje gukiza ibi ibiti cyangwa inyoni cyangwa amabuye izokiza abarundi ni nacyo gituma ubuzima bw'umurundi wese umuzima bw'uwundi wese aza kubaraza ishinga uno munsi abanyapolitiki ari nacyo gituma mutokwikunda mubandanye rero mwiyamamaza ibyo bazoyihere neza hanyuma mujye mu matora muzokwemera ibyo amatora awuzoba yumva ko yoba yarenganijwe yegere inzego zihari z'ubutungane zimworoheze niho tuzoba turiko turinjira by'ukuri mu nzira ya demokarasi twubaha n'inzego z'abarundi zigizwe n'abarundi tutaravye iby'abantu bavuye hanze bavuga ibyo bipfuza kuko Burundi uzo gukunda bwa mbere no Burundi si umunyamahanga zo gukundira nico bituma tuza gukunda Burundi mwigishe n'abarundi twateza gukunda Burundi abanyapolitike mwihereye ko mwerekana ku rukundo ku Burundi ariko rwagishinga n'abarundi murakoze
Dr. Innocent Banu murakoze cyane ngose ku kanya mwatuye kugira ngo umwunganire nyaryo ijwi rya Amerika ku bibazo nkora mutima byerekeye Burundi inyamamazo eka n'amatora professeur Libera Nibashakandi ndabashimiye cyane rwose ku kanya namwe mwatewe kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika kuri ibyo bibazo byose nkora mutima mwakoze cyane ndabashimiye murakoze cyane rwose turashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro mu isangacyo y'umunsi turashimiye na Fatuma Karara yadufashe kwegeranya ikiganiro iyi mbere gusozera ariko reka dusubire tuyibutse ku ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundira mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22 na zibiri mu Rwanda ni kuri FM 104.3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu airobaz gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwadutega amatwi kandi turabatia kamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio y'ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umunsi mwiza.
Radio Ijwi Amerika yabaye ikiganiro cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye ikiganiro cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikiganiro cyacu. Shikiriza, 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 shikiriza